Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda n'ibindi z'inshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta z'Ijwi rya Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.
Ikiganiro muri sanga mu mpera y'ukwezi kwa mbere mu rwego rw'igihugu cy'u Burundi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever. Warabandanije ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu bwicanyi bw'agahomera unwa bwabaye mu 1972. Ibyo bikorwa byabereye mu ntara ya Karusi kuva ku igenekezo rya 1990 ry'ukwezi kwa mbere gushika ku igenekezo rya 31 ry'uko kwezi nyene ntibibonwa co kimwe. Amashirahamwe atandukanye yemeje kugira umuziro w'ubwicanyi n'ihonya bwoko ntabona co kimwe bikorwa by'uyu murwi. Ishirahamwe ryitwa Ase Genocide igisata gikorera mu gihugu cya Canada ntiriremera ku bwoko bwose mu Burundi bwabuze mu bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu bihe bitandukanye, ariko iryo shirahamwe riherutse gutangaza ko ritewe amakenga n'ibikorwa byo mu rwi severe byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu 1972 byabaye kuri iryo genekezo twababwiye. Iryo shirahamwe rero rivuga ko mu rwi severe wimanze kw'ibinogo byose watoye byahambwemo abarundi bo mu bwoko bw'abahutu gusa. Iryo shirahamwe riragabisha kandi umurwi severe ngo ntuvuge ibinyoma cyane cyane ku bijanye n'imvo zatumye haduka ubwicanyi muri uyu mwaka hamwe no ku bijanye n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi. Yamara urunani rw'amashirahamwe y'abarokotse kwicumo mu bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu 1972, le collectif des survivants et victimes du génocide de 1972 bobo bavuga kw'igikorwa kiriko kirangurwa n'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya kuri no kunywanisha abarundi gifite intumbero yo gufasha abarundi kumenya ivyashitse muri kahise, ariko bagasaba uyu murwi kududurira ko ugatomora ukuri ku bintu utoye cyane cyane kubishwe. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe rero na incabwenge zibiri zo mu gihugu cya Canada, turi kumwe na ubwamirira mbere na Emmanuel Nkuru Nziza yigeze kwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari umunyamabanga w'ishirahamwe Ase Genocide. Mwiriwe neza Emmanuel Nkuru Nziza.
Ndabaramukije n'abarundi bari kubaratwumviriza bene wacu.
Murakomeye.
Yego kiratekanye.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Frederic Nzayimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abacitse ku icumu mu bwicanyi bw'agahomeranwa bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1972. Muriwe neza Frederic Nzayimana.
Ndabaramukije nanje n'abari kubaratwumviriza bose.
Murakomeye ngaho.
Turakomeye.
Akabeho kabagejeje hehe?
No musi ashushe buhoro buhoro mugabe ejo niho tuzo kwambara ibara kubavuga ko ashobora gukanya gushika munsi ya 20.
Pole sana. Reka dutangurire kuri wewe Emmanuel Nkuru Nziza. Urwandiko mwashikirije ruragaragaza ko mutishimiye ibikorwa biriko byarangurwa n'umurwi severe, ibintu byo murwi ukora kugira ngo mwishyire hamwe ryanyu muwizigire n'ibi.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyatumye dusohora urwandiko ari n'icyatumye kubona kera twamira tutera ibyatsi ibikorwa biba bigomba kufubya ukuri kubonya bwoko ryakozwe mu Burundi rikorerwa Abatutsi nk'ibimaze gutohozwa mu 1995 igihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyasohora urwandiko rwacu rwerekana yuko umugambo ari kubutegetsi sahwanya Frode Boy no washinze ICNDFDD yene kugena uwo mubisebere ko yakoze rero iho nyabwoko irikorera abarundi mu bwoko bw'abatutsi. Hanyuma rero tukaba twagiye turakurikirana ishyirwaho ry'umugusebere bwa mbere na mbere waroyeho mu makosa kubera bene kugushinga bacumvikana igituma n'uko bikenewe wojaho bari bumvikanye yuko urimwo igice cy'ubutungane, ni ukuvuga Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ariko kubera nyene babonye yuko bibaye ubutungane bukozwe neza bene kukora ubwo bwicanye no bavuye baba ariko umugwi, ni ukuvuga ICNDFDD gihari yavuye muri iyo foto yakoze igihonyabwoko baciye bakuramo ico gice bararenga ku byo bumvikanye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ubu muri 2025 igihe haza ico bise Commission Calomo. Bari bumvikanye ko bw'umugwi urimwo abarundi n'abanyamahanga mugabo abanyamahanga babona ko batarimwo usigara noneho yiganjemwo bene kwagirizwa kuba bakoze igihonyabwoko gihamwe abatutsi. Tunyarukije rero twavuye dukurikirana ibikorwa byabo imbere y'uko banawushinga iyi leta ihari igena abahinga yavuze bari muri Commission Technique yo gutegura umuntu w'iyo CDR. Muri abo bahinga nyine harimwo abagirizwa mu ntara ya Muravya no mu zindi ntara bagenywe badumwe kuri toke n'ishyirahamwe mpuzamakungu yuko bari mu batunganije ari nabo bararika igihonyabwoko cyakorewe abatutsi mu 1983. Nk'uko umenyeze ntibikwiye bucobasha kabiri rero aho batinze bakagenewe uwo mugwi muri 2014 urabona yuko utanguriye gukora ari nacyo catumye tudasubira kurenga ko rw'amazi kuri kubiraba nk'ejo bundi baradutse mu ntara ya Karongi. Umukuru w'umugwi Severe arashikiriza yuko ngo batwe ngo ibihumbi by'ibiziga by'abarundi bishwe mu 1972 ntashikirije ubuhinga kuvuga metode scientifique yakoresheje kugira ngo atandukanye ko ari ibiziga bya 1972 canke ari bimwe by'abatutsi 1993 igihe sahwanya Frodeu yafasika inganda kamara abatutsi ngo iriko ihora ndadaye nk'uko byari byagenze bukeye bwaho umuntu umwe gatandarangije nk'uko byari byagenze bukeye bwaho nako ku Mushiri umukamenge bari baragenze guca nyene umukuru w'umugwi Severe avuga yuko batoye ibiziga by'abantu bishe mu 1972 bikaboneka ko ari kwa kuntu rero ukwikundwa akazi kuri CNDD itwara uno munsi yayihaye ako kazi maze rero bagaca bavuga muri ya mvugo ihinyitse yo kuvuga yuko bariko batunganiza abahutu mugabo ibyo nta kibi carimwo nuko bica bica mu gufuza mu kuzimanganya iyo nyabwo kutakora abatutsi muri make cyo cyatumye tuvuga dusohora urwandiko.
Ego me namwe Frederic Nzeyimana ibikorwa byo mu rwi mubibona gute ka urwandiko rwasohoye na nishyamwe ase genocide narwo nyine murubona gute
kubiraba umugwisi ibikorwa by'umugwisi Severe twebwe nka bahurikiye mu runani rwa Collective des Survivants Victimes du Génocide Hutu de 1972 turongera ko na imbere n'inyuma ya 1972 kuko kuri twebwe ibonyabwoko byabaye mu Burundi ntiritangura mu 1972 ritangura n'imbere yaho rikongera rikabandanya. Umugwisi Severe kuri twebwe wari wahawe kwiga amabi yose yakozwe mu Burundi kuva imyaka babahaye tuvuge cyane cyane iyo turaba ni kuva imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 1960 gushyika ku 2025 urabye neza ukitonda ukaraba ibyo basabye umugwi wa Severe gukora njyewe niko nabivuga mbona babahaye gukora ku mabi yakozwe n'amaleta yariho kuva 1965 gushika ku 2025 izo leta nazo zatwaye Burundi kuva ico gihe zose zari leta hariya micombero canke yabagaza canke yabuyoya zose twebwe tuvuga ko ari leta zari ziganjemo abatutsi b'abahima biriko birigwa byose na CDR na mabi yakozwe kuri ico gihe abo bantu aribo bari bagitwara Burundi kuva igihe bakuriye iyo two kwita leta y'abaganwa 1965 by'ukuri apana 1966 ama rero twebwe ku 1988 no 1993 no 1995 yose kuri twebwe n'iryoho nyabwoko ryatanguye kuva igihe izo leta ziganywa abatutsi b'abahima batanguye gutwara Burundi. Hanyuma rero dufate ko Severe yategezwa kuba ikiri kwiriga nyamukuru ari icyo nyine cy'iho nyabwoko ryabaye mu Burundi uti gute fishimikije ingingo y'inama mpuzamakungu ONU yomugi umukimuri majenshi na mirongo na mirongo na mirongo ine
mwabonye ko twakoresheje mushi na Frederic mwabonye ko twakoresheje ubwicanyi bw'agahomera buntu kuko ihunya bwoko ni ikintu gihambaye cyane rwose ikanishiramwe impuza bakungu iyo hajya afashe ingingo yemeza ko koko ubwo bwicanyi bw'agahomera buntu ari ihunya bwoko
iyo na ingingo y'inama nshingamakungu iratomora neza ko ihunya bwoko ari icyaha kibi neza na neza gikorwa n'amareta kandi kidaharigwa leta z'isi yose harimo n'Uburundi zikaba ziyemeza guhana bene icyo cyaha mu gihe byibonekeza neza ko cyakozwe cyateguwe neza kuzimanganya umugwi w'abanyagihugu cyangwa abasangiye ubwoko cyangwa abasangiye umuryango cyangwa abasangiye idini twebwe akaro izuba ryakayiva atangwano iri mu Burundi ntambara yariho abarundi benshi baturuka mu miryango amakran y'abahima barenga kuyadu inusi y'umuriyoni
icyo kibazo
impapuro z'amazina mu buryo atampari kwayo mazina yari yateguwe imbere kandi umwanya baza kubasanga iyo bakamenya niyo bajana nicyo gituma igipfuriro cyo ku rugo
reka ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi dufite akanya gatoya cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe Emmanuel Nkunziza eka na Frederic Nzeyimana nyine cyane cyane mwebwe incabwenge ari mwe mukwiye kwira karorero abandi mukaraba ati eka mu Burundi birazwi ko abarundi bacanye mu bicanye mu bihe bitandukanye eka abicwa akari ubwoko nka bwose ni kuki mwebwe mutotanga karorero mukavuga ati umuntu wese yakoze iryo bara reka tumushengeze aho kuvugira ko kenshi na kenshi usanga umenye ngo umuntu wese avugira ubwoko bwiwe icyo kibazo mukivuga kwiki Emmanuel Nkunziza
murakoze ntanguye guhura gatonya canke ndabibutsa twebwe mwishiramo rya cyane tuvugira ubwoko umwe namba na gatonya no mu ntangamara mwavuze mwakoze kandi kwibuka nibukije abumviriza batwumvire yuko no mu Rwanda ko twavuze ko twemera ko hapfuye abari mu bwoko bwo twebwe cyo dukora no guhagarara kuri cyerekana yuko igihe bimaze gutohozwa bikaboneka ko umuntu yishwa kubera ubwoko bw'iko yavutse ari umututsi bidasigura yuko duca tugomba yuko ico gikorwa cy'ugusondera ubutungane kuwo yamaze gutunganirizwa bakakoranke bakagira anke gica gihagarara na ku gice gifutwe niyo seze kugira ngo babanze data wanje bumvikane ibishe na ko barondere abo babariciwe bo mu bwoko bw'abahutu n'igituma bice cyo kikaba intangamara bituma rero twebwe tubibaza yuko turakora turagerageza ntitunagerageze n'ibintu bikora twe kandi dukoresha iboneka ifite base scientifique ifite ishingiro mu bumenyi nk'ibi byo kuvuga umugenzi ajari karavuga ngo ireta z'abahima ibyo ntibigira ishingiro na bana gato ibyo byo kubihonya bwoko byo guhashonya bwoko nabyize nico nakoze ku bushakashatsi muri kaminuza rwe wa doctor ntaho bihagaze na bana gato ahubwo binyuranye n'icyitwa ihonya bwoko ihonya bwoko ntirikogwa n'aba bo mu bwoko bunaka n'uko abahima banaka mbaye imbere ihonyabwoko rihagaze kuwuhirwa reka nsubiremo rihagaze kuwuhirwa ntirihagaze kuwuhirwa icyo ni cyake nshu gufunze kugira ngo avuge rumwe n'iyo leta yitwa yuko iriko ihana isubiriza mu ndumane abatwaye ejo bundi aho rero niho nagomba kuvuga nti nubwo bavuga ngo utosora ifuku amanakati muntu mbere mu ntoki ntibure Frederic yibuke yuko azwi ko yitwa ko yize ntasubire kwitira ubwoko bw'icyaha
ego me Frederic Nzeyimana namwe mugire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyene kivuga ko nk'incabwenge ari mwe mwari mukwiye kwira karorero abarundi cyane cyane bato bato mukamenya ko igihe habaye ubwicanyi eka mwese mwukorera hamwe ayo mashyirahamwe yanyu ukorera hamwe kugira ngo eka adome kurutoki abakoze ubwo bwicanyi maze bahanwe baba mu bwoko ubwo ari bwo bwose niko kuri ibyo bintu bisana bitabo bitibonekeza cyane
kwebwe ni mu runani rwa collective de survivance gitumije genocide hutu domino 72 avant et après je ne veux plus ndira kuva kera n'ivyo dusaba kubera butungane bategerezwa kuringaniriza abantu hanyuma harimo n'ibyo byihonya bwo kutungana kare ubwo buza kuduma kuri toki ukari ihonya bwo atari ubwicanyi busanzwe aho dutandukanye na Manuel kandi adukoresha nanjye nize anthropologie narabigize mu bushakashatsi bwinshi uburyo basigura ihonyabwoko biratandukanye rwose n'ibyo bavuga ngo umuhutu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu mu Burundi wishe umuntu uwo ari wese yishe umuntu akaba ari umurundi wishe umuhutu cyangwa umututsi ibyo si byo biri ihonyabwoko ivyo biri mu butungane busanzwe uwica umuntu bakiza kumucira imanza kuko nibo bantu bahariho wishe wicume muri aha sivyo rero twebwe turiko turavuga ati twibaza ko arizo byabaye 2022 cyangwa 1993 cyangwa 1988 cyangwa 1965 abantu b'abahutu hari umuhutu wica umututsi hari umututsi wica umuhutu ivyo ni ibintu bisanzwe rwose nibaza izo manza nubaka izica zabisha abantu imanza zitaraboneka ni imanza izi nyine z'ibonyabwoko ari leta yategerezwa kubahiriza abantu iyo nyine yiha kubera ibyo yapangapanze gutura abantu ikaza kubica ikabata mu bipfuriro icyo nicyo kitaraboneka bakaba nyari akaba leta tuzi zabayeho zikaba zarisha abatutsi niba zicira imanza mbwa zarisha abahutu bivuga uko nyine ibyo byaha yama leta y'ikimigwi nibyo gushiko turabona mu Burundi uriko birashirirwa imanza
yego me gikorwa cyo mu rwi
arabahutu bica abatutsi cyangwa abatutsi bica abahutu
ikorwa cyo mu rwi ibikorwa byo mu rwi SVR turabiga koko ariko mu kanya reka tubanze duhe ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Denis Bayisenge muri Veneza.
Hello,
muratwumva?
Nabumvise kuba mwitangura kuganira.
Yego, muri hehe?
Ni Tanzania
duka ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Nabona severe ikintu iri kuyakora ni cyiza. Kuko ntabwo izura ibiziga by'abahutu gusa cyangwa by'abatutsi gusa nimba hindi na kabiri ikaba izura abahutu gusa kakerekera ngaho ibyaregamye iruhande rwa politiki ariko nimba izura kubiringe na kabiri abahutu bapfa ikazoza kushyika aha abantu batire ku bwita kamba mu kinogo cyangwa mu kivunga ikabaza n'abatutsi n'abatwa n'abaki ntabwo ari kwandi kwa politiki gusa abarundi dufite ingwana imwe mu mutwe tubonye ikintu kijya kimubatiyeke kimwe bya matora inshuro nyinshi tujya kwandi kwa politiki ariko tirabe neza tirabe bakora gute bakoza kuvuga ngo bari kwandi kwa politiki kumbe bazura ibiziga byose aho usanga bamwe bashaka kuzana icyatsi mu barundi bene wacu abaduka ni makungu cyane yuko leta izana ibintu by'amoko cyangwa se ingingo za politiki kumbe si byo brabe neza rero baba baza bakigitira abisenzemo kandi nk'uko bari bwa mbere mu 2015 baje ngo ni
ego Denis Bayisenge murakoze reka Emmanuel Nkunziza agiye cabishwe
murakoze neza ngageje ku chamuri makene umenga ikibazo cha Denis Bayisenge naho atitumikana nka neza kubera umurongo nico kugomba kuvuga yuko ibikorwa severe cyakora no munsi ngo bikorwa neza ngo kwataho ngo namba na gatanya ngo rikorwa yega mu gacanga ikore bya politique sinibaza ko bivuga ariko biri no kuri urabye kugena severe bwa mbere na mbere yadutse na ko yongereje umurego nkuko bayivugaho hakurya ngo muri ibyo bikorwa bikajyana no kugene hariko hatangura ibikorwa cyo kwiyamamaza cya 2020 mu gaca murenza ko yuko ibyivuga iriko yashikiriza ibyo yita data wani bisegeranyo z'ibyo yamaze gutohoza usanga ni urupapuro ni kopi ni fotokopi y'ibyavuzwe n'iyo nyine collective turiko turavuga no munsi collective yagenye ifitani amasezerano yo leta ya FNDD yakoze ubu bwicanyi kwa Domikuru Toki Mutama nk'ubwo bw'ikaruzi atari ugomba kuyiyobagiza ukura kubona umuntu abona yuko ni nk'inyabutatu uvuga yuko hari leta yiganjemo abakozi b'ubwicanyi nyine butaratohoza umugabo akaba arica indomako urutoki bambe na kopi igena bene gutohoza urumva bambaze kuba imwe abajuriste bita incompatibility ni ukuvuga confidentiale hanyuma hakurya hakita ko ari abitwa data abandi badarwanira ibyiciro bya politiki nka collective bagaca bavuga bati tugiye gusaba leta ihari yuko yemeza ko habayeho nyabwoko yo 2022 higa abahutu mukibagira yuko mbere ibyo baranyene rikiba ibyabaye mu Burundi hari umuhari ukorera mu Kinyegero ari no wabyaye za Prode na Senze na Paripe utunizini witwa ubu umugambo w'abakozi w'u Burundi uwo rero nawo ukaba ari wo wari wararitse abantu muri za ngingo 10 yuko wo kwica umutu cyangwa gusubira kuboneka ni cyane cyane ntunga gatandaragije azanye
nyuke na cyane cyane umukuru w'igihugu yahoze imicombero mishe yaratanze iganiro mu radio y'ababirigi yarake umukuru w'igihugu ari utse yuko igihe yari umunyeshuri mu bubirigi yatumiwe mu nama yo kuja gutegura ingene bo kwica abahutu bibaza yuko ari umuhutu kwari kubera bakanzwe bahenzwe ngo ningene data wanje ngo izorugiye buri neza ibyo byose ni ibyemezo yuko ugomba kuvuga ko uwo muguha ari severe uri kugaragaza kwerekana ko 2022 hahamwe hishwe abahutu niko abahutu barishwe mugabo hahirikwa imbere na mbere kumarwa abatutsi
nuko byo byemezo n'ibindi byo. Ego Frederic namwe Nzeyimana ku cimbyo cashikijwe na Denis Bayisenge mukanye gato.
Ikwitwe bwe severe ubugira kirakora nk'abari mu gihari cha collectif de survivants victimes de génocide de Hutu de 1972 avant et après tubona severe itari kirakora neza ico bayitumye gukora kuki amabi yose bayihaye kwiga na mabi yakozwe igihe igihugu cy'u Burundi cyakomborwa n'amarera micombero amareta y'abagaza amareta ya buyoya bo buse kuri twebwe tubashira mu mugwi w'abahima ibyo bari ko ari ga byose byizwe ico gihe hanyuma ari byo kwa micombero ari byo kwa bagaza ari byo kwa buyoya tavyo ndumva severe iri kiravuga ama gacha nishura gacha mboneraho Emmanuel abuze agaruka kuri yuko ibyo 2022 byatanguye n'umugambwe ubu na inishu kugambire fise nagomba kumurungika Emmanuel aze gusoma igitabo cyo wari ambassadeur mu Burundi yitwa Thomas Patrick Meladi ya nuje ambassadeur wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yara mu Burundi yaranditse igitabo cyitwa Burundi the Tragic Years hanyuma araduha umuco ku byabaye 2022 kandi araduha amakuru Emmanuel yabaye muri OUA mu mwaka mu 2022 mu kwa gatandatu 2022 harabaye inama ya OUA muri Maroc iraba yo kwiga ikibazo cya genocide uko nyine cyari ikibazo cya genocide yabaye mu Burundi ku hutu babaza leta yo kwa micombero leta yo kwa micombero yishyuye abagiye guserukira Burundi inama y'OUA nagomba kubwira Emmanuel leta ya micombero ubwo nyine ntiyigeze avuga ntiyasiguye ivuga yuko ari abahutu cyangwa abaserukiye Burundi harimo Simananiye n'abari bajanye bavuze rero abasomeri bavuze ko mu Burundi ata kibazo cy'amoko kiriho batagihugu na kimwe cyo muri Afurika cyoshobora kwipima ku Burundi mu buryo abahutu n'abatutsi bumvikana abantu bari bapfuye micombero bamubwiye ati wakozeho nyabwoko basiguye bavuga yuko abahutu n'abatutsi bumvikana abo Emmanuel ariko aravuga yuko bari bateye babe mugambwe ubu watwara igihugu ico gihe nyine ntabo igeze yagiriza none Emmanuel abikura hehe
yego me reka
hanyuma ari cyo gituma je mbona iyo severe nyine kubera iyo twe turacurura kuriko turavuga ibyikora jewe bere yubu no yigiranya n'iyo leta ya micombero
muri mwese rero aho muhurira mushya na he Frederic Nzeyimana aho muhurira mwese na Emmanuel nuko severe itari gukora neza
yose ramahoro ko batewe n'abanyamahanga bafashijwe nduze n'inteko z'ababirigi z'abantu z'abanyamahanga na severe ukwikira kora bayitumye kwiga ibintu by'ubukuri ku mabi yose yamaze kuba mbwahaci imyaka itandatu uri kuriga ukaba utaramenya ko abishwe 2022 bari abahutu kandi ko bishwe na leta ya micombero uko kuri kuzoza n'ukwahe tubona bakora nko kwa micombero abuza kwiga ngo bavuge ukuri ubu bariko barondera ngo kwiga ngo abantu basubize hamwe bishoka ko biga gusubiza hamwe
utaramenya Frederic Nzeyimana
bande basubiza hamwe yizibintu severe yatezwa kubimaze kuvuga muri iyo myaka itanu maze gukora gushika ubu ntabyiravuga twebwe turacyarindiriye
yego muri ko muvuga rero mwese aho muhurira na Emmanuel nuko umurwi severe utari gukora neza tuzogerageza aha ku ijwi ry'Amerika turabiko twotumira umushyira nahe ndayicariye arongoye uyu murwi ariko mukurindira turafise ibindi bibazo tuganira namwe reka tubanze duhe ijambo Emmanuel Ndayisenga Emmanuel Matumba
Niriwe
neza muri hehe
ni Kigali mu Rwanda
uri mu Rwanda ego urafite
ego banu surize abo batumirwa uko ari babiri
barakumva duga kwijambo ikibazo cy'imbiro
Ikibazo nashakaga kubaza ese nize impamvu bo baba batekereza kwandika izo nzandiko zivuga ko barwanya igikorwa cy'uwomborwa CVR bakazikora ubungubu kiba batarabikoze kera aho ntago zaba ari impamvu za politiki ntago baba bashaka uko bikorwa kandi icyo ni igikorwa cyiza kubera ko bari abantu benshi n'inzi kandi nta nubwo bagira ubwoko bumwe gusa ni umuntu uwo wese aho bamenye hari asabye baragenda bakamukuramo.
Icyo kibazo ubwa mbere na mbere Emmanuel Nkurunziza mu kanya gatoya cyane rwose
murakoze neza. Nibaza yuko umushinga ntahe Ndayisenga Emmanuel ngira ngo ntiyari asanzwe dukurikirana haba namba na gatoya twebwe ntitwasohoye urwandiko ubugusa kandi sikumva za politiki ishyirahamwe nserukira ryagemewe n'amategeko muri Canada kuva mu 2002 n'imiburiburi gatatu ku mwaka rya muryo y'ubutumakungu ibigoye Burundi by'ihonyabwoko ryahize abatutsi itarahano co kimwe n'ibyo dukomoka ko afite genocide kiri munsi y'Ubujumbura kuva 1993 rishingwa kugeza ugaca 1997 ryemerwa n'amategeko gushika n'uno munsi naryo nyene ntiririndire yuko haba isekezi yo kwitoza ahubwo reka mbonera akanya n'ishure Nzeyimana yahaswe kuvuga neza n'uko yagarukiye hagati koko abahutu n'abatutsi mu Burundi ntitwigeze tuvuga canke ntabigeze kuvuga yuko batumvikana abatumvikana ni abicanyi bitije ubwoko bw'abahutu hamwe na bene guhigwa iyo baba batutsi canke baba bandi cyo ryo ntihagira abarundi asubira kubwihendwa hanyuma kuvuga ngo mbega ngo twavuze yuko ngo hatuguye kwicwa abatutsi ngo na kabiri twabikuye he uretse yuko niyo icyo gitabo cya ambasador Thomas Nyarazi nagisomye twebwe na mbere turi ko tuganira kuri radio yanyu tariki 30/2018 namubwiye neza na neza igitabo cya Mark Manirakiza cyagiwe preface na secretary executive of UDC Alain Dubrow cerekana impuzamatsinda ingingo 10 bararika abantu b'abahutu ko bica batutsi cyo kimwe nuko namweretse yuko n'imbere ya Munyamerika John Stockwell mu gitabo cyiwe In Search of Enemies yerekanye yuko ishyahamwe yakorera ryo kugendereza amakuru aha muri Leta Zunze Ubumwe ryari ryahenzwe rigafasha bene gutegura ubwo bwicanyi muri propaganda mu kugira ngo bateze urubuga abo bari bahanganye muri politiki urumva tutagombye kurandira kandi biboneka tugomba kuyoza ukuri.
Frédéric Zeimana ikimbo cyashikijwe na Aimé François na Emmanuel Ndayisenga avuga ko izo nzandiko zose zishobora kuba zisunga politiki tuga ku ijambo mu kanya gato
uburyo zishobora kwe nta namwe twishyura twe turi ko turavuga ntababuze nta namwe twisunga ibya politiki twebwe urunani rw'abantu babuze ababyeyi abo bavukana n'ibiki nta namwe twisunga ibya politiki tuvuga ku gatwe kacu byatubaye ko ibyabaye ku mashiga yacu ari mu 1965 1968 abo turi kumwe n'abantu umwe wese avuga ati ibyo byabaye iwacu nta politiki irimo kubera ibyo umugwi wa severe bamaze kuwushyiraho byari byiza twabinyarutsa twe tubona gusa byaratevye mu 2000 mu kwa kane ku 2017 niwe ubwanje narashikirije perezida wa severe igitabo cy'impapuro ziri nk'amajenandwi zirimwo ibintu byose bakeneye ku bwicanyi bwabaye amatohoza yose bategereza kugenda ku byabaye 1992 naragishikirije ariwe na televiziyo nigeze numva gushika icyo gihe imyaka ibiri bavuga na kimwe muri izo byanditse muri ya gitabo harimwo ibyo twatohoje byavuzwe na Rene Romarusha ku ihonyabwoko kugera 1992 uwo yari umuprofeseri muri Universite y'i Burundi harimo ibyo nyine bya ibitabo bya Patrick Meladi yari ambasaderi mu Burundi hariho ama article yasohotse hano muri Canada yitwa Céline Concept yanditse commence kuri le hutu di Burundi encore vivant aho hari mu 1992 nyene harimo Peg Dometrize yitwa Taylor muri Université ya Madison yanditse ari karabiye Amerika za yishuye mu 1992 gushika ahavuga ati Amerika ibyo 1992 ikwiye izina rimwe gusa ni ihonyabwoko avuga ati ibihugu bigikoresha ayandi mazina nk'ikiza cyangwa tragedi cyangwa amamasaka ibihugu harimo n'Uburundi na Severe ibihugu bidashaka gukoresha ihonyabwoko kuko bizi yuko gukoresha ihonyabwoko ari ibintu bijya bitegereza gukurikira ariyo mategeko aca gufata ubu nyine kubwa amategeko y'inama mpuzamakungu banga gukora ibyo bikurikira nicyo gituma bamwe babyita ukundi. Ikintu cya kabiri kubera nyine CDR itari kirabikora
mukwezi numwa kweze mukwezi kumunana kwizina rya bashikati mwabuza wa 22 twarashikirije narashikirije twashikije mu nama mpuza makungu oni ije nevo miro bikuru byagatega bishiriwa gatega kazi na muntu zero pet do connaissance ya genocide yabaye mu 22 harimo ama preuves yo nduze inama mpuza makungu
nika ndabasaba mumpe
usaba kukoresha twari yatoye
mumpe isho ngufi ngufi ndabona kanya kihuta cyane rwose mushya ntahe Frederic Nzeyimana tubibutse nshuti mwese ko muri komara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Aimé François.
Egomne.
Muraho.
Egom Mauro.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego murafite kibazo murafite icyumviro twatumye abajya nawe babiri Emmanuel Nkurunziza na Frederic Nzeyimana bose bakaba bari kuvuga ku bikorwa vya mu rwi Severa mu Burundi. Uga ku ijambo kibazo icyumviro.
Egomne cyambe ni icyumviro.
Yego.
Banza gushikiriza yuko Severe kwa vingine ikira kora kubiaba mirongi na kabiri gusa mugabo jubiaba mirongi na kabiri ishishio vijaje vizana jabwe kubazungu badi chemo ibiche ibige wa bugako sinzi jiwa wa shaka misanzo jena wana uko jubaye jizi wa hereye kumuzo wa barundi kuko kaise kuburundi nikatangula mirongi na kabiri wakakuli kia nabani bagi baratisha mgo abarundi kachisha mwaba vya mwi mbuti ya macha kubiri haanyuma na kabandanya kukonda wana menga severe izo giri kilingi garu kilijeko sinioza kizo shika na kujaba ye mumatora ya hivi mbibili na chumi na gatanu
ahonu shika yu Asa,
eh
shika na mwi mbibili na gatanu
mbibili na gatanu alikuru mba yuko vijagu mnyeviva visanizo vijaba ye abantu bagumye bicwaho n'abatawe muri fosse commune nk'uko ba byabaye 22 nca mbona yuko bari byari kuba byiza batanguriye ha hari ya ku bazungu bakabandanya gushika ku kiringo turi mwuba hanyuma ikindi kibazo hello
duga kwijambo turakumva
yego nashaka kubaza kubera iki turi mu matora mugo bagacariho ba bakora ibikorwa byo kugira amagufa byo kwerekana ku mateleviziyo ku marezo sosiyo jemo na menga bizohava biba inzira yo kwiyamamaza abavuga ati mwebwe nitwe twabarwaniye urugamba kandi mu isanzu abapfuye ni ubwoko bwose ndibuka yuko ari amakambi yaza arategwa naho nyine ugasanga arimo abatutsi usanga arimo bavuga iby'abahutu ariko naho n'abandi umuhutu aya no batutsi barapfuye sinibaza ko n'abatwa batapfuye
murakoze Aimé François reka abashinga ntaye turi kumwe baragira ico bavuze ku cyimvura mwashikirije kivuga ko gitohozwa reka yari kwikuba kuva ku bazungu bateranije abarundi gushika ubu reka ariko tubanze duhe ijambo na Jeremy muri hehe
oye ndi Bujumbura mu Burundi
akandi kazina ninde
nirandekura
Nirande kuramu rafite kibazo murafite cyumviro.
Ni cyumviro nagomba gutere ubyo umugwi seve uri kurakora. Ni gikobwa kidasanzwe kuberako ni ibintu bizoshobora gufasha urundi runganwe kugira ngo rubone ingaruka y'amacakubiri arahurike ku bwoko yagera abarundi. Ariko gusa ikintu noshaka kuvuga ni bidoce bituma bibe imbo ya politike nkuko nabisomye. Nivye imbo ya politike ngo bice bifata yindi ntumbero oya nibikore hama ajya magufa ashigwa hantu ku buryo abarundi n'abazovuka mu nyuma baze babone ingaruka zatewe n'amacaku yagiye aba mu gihe cy'u Burundi kugira ngo nibiyumvira nibagira kagatima ko kongera kugira amacaku ye baze babone igishobora kwabuza kubishyira mu ngiro babone ko ahabwa amaraso hapfuye abantu benshi hama bityo bavuye bati ibi bintu nikure gukogwa ko bica bizana ikintu kiri mu gihugu
murakoze
nico nashobora
gutera murakoze Jeremy ntirande kurareka bashiga nayo babiri bagira ico bavuze mu kanya gatoyi cyane ngose Emmanuel Nkurunziza cyumvira n'ikibazo cha Aimé François avuga ko umurwi severe wari ukwiye gutangurira ku gihe abazungu batangura kuryanisha abarundi gushika muri iki gihe ikamuce mutandukira n'icyo kibazo n'icyo mvuga cha Jeremy avuga ko mu rwisevero uri gukora igikorwa cyiza ariko ukaba eka ibyo bintu bitorwa bikaba tari bintu byo teranya barundi duga ku jambo inyishungu fingu fikuri ku byo vyimvira byabo bashinga nta babiri
akoze neza ego nivyo ndemeza yuko batari bakwiye guhagarara cyane cyane 72 ariko cyo ncankebura se veri gihe iyo leta yihaye akazi ko nabakozi biyo leta igihe hindiye jo bundi ngo nibahere ngo ntasubire kugera mu 62 ngo reka bazohere ngo 80 iyo mnoja mu 85 ngo kuva urumva abanyamahanga batangiye kuza mu Burundi ico abantu batashutse kubumva mbone hakajyo kugusigura no kuvuga yuko bagomba kubica bijana na yamvugo yabigezweho ariyo ituma bahindura ingorane ziri mu Burundi bakaguma amaso abarundi kugira ngo barabe hanze bavuge ngo byatewe n'abakoroni umugani wa kwabo bakoroni aribo bakweze byose kuko nizo bashobora kuba bakweze kubimbutse amacakuri ariko iyo zo kuvuga ngo bahere 85 nibyayo nibyo kugira ngo ibi byatewe n'abarundi yitirwe ubwo abahutu bagomba kumara abatutsi canke izindi njyane zabaye yitwa abakoroni n'isuri kwitwa by'abarundi hanyuma kandi aciye avuga yuko tworaba kahise ndamushigikiye ahubwo na cyane cyane bari guhagarara kuvuga ku 1959 mu bihugu cy'u Rwanda twe dusangiye umutware abakoroni b'ababirigi ariho hatago yukoreye kihari ihagarikira impirimbanyo umugani wabo z'abahutu kugira ngo zimare abatutsi abo nibo mirerekano na jeunesse mirerekano 63 batangiye kurabira maze bararikagwa bakamara abatutsi gusanga 65 ni nabo bariya basoda bagombye kuwushinga leta imara abatutsi mu Burundi 1969 muri bimwe bita plankaka bagomba kubandaniritsa ko maze wowo ikamenyekana hakiri kare bagacirwa imanza ari naho haho rero bafite inganda muri 72 bahere reka ndangize kuri iki ca ntirandikura vuze yuko byoba byiza ibyo biziga bisigaje bigiye habona abantu bakabona ko byagoye nibyo cane mugabo byoja habona biriko amazina y'ukuri ntibibe by'uko ndayicariye nabo basangiye kajya kabisende despite yabahaye baza kubesha ngo ni abanaka ngo na 72 bataduhaye uburyo scientifique bashingiye kumubwira wabwe ko ari ibyago 72 atari 93 nari gihe tuba tuzi ko kujya kwikaruza ariho ibara ryaguye basutse bagahera ahubwo ari na bya bindi nari navuze yuko ari kugira ngo bashyigikire FNDD mu bikorwa birimo shufi ya
mama
nyarukije gatonya kuko mugaragaza ngo Nzeyimana yake ntabwo ikeneye gukosorwa ngo cuko data abantu bitabugwa amajana n'amajana bashyikirije igikuru s'umurongo kuko twese tugiye ngo tugasoma ama bibliography zo twanditse ni kujya turaba ikirimo kuraba akarongo ahandi roho ubusho bw'impene niba burutwa n'inka imwe canke zibiri Le marchand par exemple yavuze le marchand uretse yuko udatanga nizo yarigishe kaminuza mugabo niwe yama yandikana ntaryo agabanya apfubya ibyagombye kumara abatutsi avuga ngo ni Jacqueline uvuga ngo nabantu ngo bagombye kwikura ku intwaro kugira ngo kwerekana wa mugambi wo kumara
abatutsi
rero twoja turora ibyo tuvuga igihe tuvuga ibyakozwe muri nations n'ibyuko amareta yoca agisha kurabwira ngo bahane abakozi b'abanyabwoko s'umugambi wa
ego
bayita responsibility to protect nicho nagomba kubisambira
reka tumuhe ijambo Frederic Nzeyimana nawe nyine agira icyavuze kubyashikijwe na Aimé François na Jeremy duga ntirandekura duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose
ikibazo cya mbere cya François ntagifite inyishu kubera kiroroshye kandi nagomba kubivuga kugira ngo n'abandi bose bace babyumvira ko ibya severe yasabye ibyo bimataye n'abakoloni basabye na severe gusubira inyuma ku ndyane zazanye n'abakoloni niyo tic ya mitrize yanjye nagize muri anthropologie ibyo nibyo nize nibyo nanonose nibyo nagize ko recherche muri maîtrise yitwa organisation sociale et dynamique de la conscience ethnique au Burundi basubira mu bavuga dynamique de la conscience ethnique au Burundi icyo nize mu kwa kumenya nyine ngene abantu mu Burundi kare twa duvise imiryango ni kamu ni France ijana na 18 y'abahutu ubuyitwi y'abahutu mu gakare bari abajije abashuri ababanda baki 24 y'abatutsi babahima na 54 y'abatutsi b'abanyaruguru bumva baratandukanya abahima n'abanyaruguru na 23 ubu yacitse imiryango y'abatwa ibyo nivure kwari kuraba ingene iyo miryango 118 y'abahutu y'abashuri abahanza baki bavuye bacika bose umugumwe w'abahutu icyo ni kimwe nize ababirigi ni babitanguye ya miryango ya 18 bose bace baciga umugwi umwe bagira umugwi w'abahutu gusa kandi kare bari bafite ayandi mazina cyo ni kimwe ababirigi bakoze muri ibyo byo kujyanisha barundi ica kabiri ni muri iyo miryango nyene hari ubundi watironga mu inyungu ni iyo miryango 24 yabahima wisanzwe iyo ntana hamwe yarayifatanye no gutegetsi bw'ibwami umuhima ndi yakoze ikirenge ibwami hari himiziro itandukanya abaganwa n'abahima kubicho giye kubabirigi nico cebe nakihaye cyose bitangura kuva imiryango y'abahima itanguye nayo nyene guhonyora mu butegetsi bw'ubwami kandi kubicho giye nyene niho mu Burundi hacatangura izo ndyane z'amacakubiri acyo gitemeza gutangura mu 1662 nico giye abahima bariko nabo nyene baregera ubutegetsi bisanzwe abahima batari bafise mu gufatanya mu bintu byo gutwara by'ibwami abandi igihugu cyahindukiye kuvanya abahima bashyize ku butegetsi ibyakurikiye n'ibyo CVR iri kiriga
yego me mutandukiye ikibazo cyane
amayaga cyari kibazo ntuze cyo cyavuga yuko abantu bapfuye bo ari mu bwoko bwose ni cyo kwa François nagomba kumubwira François nabivuze ubwa mbere abahutu umuhutu yishe umututsi siho nyabwoko umututsi yishe umuhutu siho nyabwoko ibyo nibyo bita umuntu yishe uwundi ni murundi yishe uwundi ubutungane busanzwe wikora ibyo turiko turavuga si ibyo si uko mu binogo harimwo mu binogo rusange harimwo abatutsi n'abahutu nkuko Severi kunda kubivuga icyo si cyo kibazo ni icyabajyanyeyo n'uwabajyanyeyo n'icyo yabahora tugezere ko abantu bari mu bihunogo nk'iki cyo kuruvubu cyane cyane usanga umuntu w'imuyinga w'ingozi wa w'igitega w'ikarusi w'ibururi w'imuramvya w'umucibitoki ajyamye ku ruvubu nawe iyo bari mututsi ikibazo kiguma ari ca kindi ninde yabazanye ngaha yabazaniye iki icyo nzi twe twatoje nuko n'abatutsi bo baryamye ku gipfuriro cyo ku rubu gipfuriro niyo jya mutwatoye mu Fosse Commune n'abatutsi cyangwa abanyamahanga baryamye hajya ku rubuga vubu bishwe cyo kimwe n'abo bandi bahutu batwagwa ni ukuvuga bahitanywe n'icyo cyarondera abo bahutu
ndabona kandi kihuta Frederic mutandukira n'ikibazo cyane hirande kuratwa ego murakoze cyane rwose reka duhe rero ijambo n'abandi banywanyi abiradio ijwi y'Amerika turi kumwe ngaha turi kumwe na Richard Butoyi Richard muratwumva
hello ewe nabumva
muri hehe
ujumbura
ego duga ku jambo kibazo cimvira mu kanya gato
cyo cyo mbona fise
ego
none ko ariko barakana yuko atabonye buhoje bajyarabaye nabije bintu bizatugwa mu bajya abantu abantu benshi kare bakicirwa ikipfunga bakicirwa hamwe none ikarosi igihe nteze ujya mu bwe sasa urakabona ubaye ubyango igaragare igaragare babwiza ubyango bati baba aba n'umwicyo kugira ngo nagira na kimwe kizo menyekana hari na bamwe bivugiye ngo batwara amamashini banyuga amamashini kegere baza kuyimba kuyimba kwinza bafurira bari kandi barabyemereye ego sa se twaro muri ego
so cyane
mahoro muri hehe
yo ndi mu cyango zo muri komune gisaga
ego mu rafise ikibazo mafite cyumviro
ambo iki ni cyumviro ahubwo na sini kibazo
ego
akuri yavuze ngo umugambi wa CV sino mbere ya politike
mhm
uko wande ngo wange ngo kwande ngo wange sano mbere ya politike no biha mutikuki kandi narutse vuba ndacyari muto cyane so kumukiriza kahise ku gihugu uhereye muri za 87 nkabona ko tuzoheza tukamenya mbega abavuga ko hishwa abatu abahutu cyangwa abatu zose hishwa abantu rero harishwa abantu ni umwanya wo kuvugana kwa kuri Severi ikirarondera umuntu akamenya ababikoze tugasabana imbabazi tukanywana tukarekuriranira maze tukabana mu mahoro tukubaka Burundi tukabana mu mahoro tukubaka Burundi bushasha burangwamo amahoro n'iterambere
yego murakoze Jean Luc
ata macyakubiri aharangwa imwe z'amacyakubiri ngo batubarishwe ngo batutubaje tukabisezerera burundu ariko twanje kumenya uko kuri kwa kaize
murakoze Jean Luc Irandelera e ku vyimvira mushikirije reka Frederic Nzeyimana ivyo vyimvira vya Jean Luc Irandelera duga kwija mu mukanye gatoye cyane gose
hi Jeze Ban Jean Manuel
et Frederic Nzeyimana
eh au fabke
nahaye Nzeyimana
Bagikura hehe
ariko ariho nabishwe mu 93 bo mu gukuga tutsi bamwe yavuga ko
nti nagomba kuvuga ni kubera severe nabo bari ko baravuga nti bafata uruhande rw'abantu babuze bavugira bishe bavugira babuze wabuzwa ziko yabuze gusa ibyo bindi byuko ari wundi ishwe hari ati bimubaba kugira rero je ndiko ndavuga ko nabuze umuvyeyi uchuza kumbira gusango nundi yarabuze umuvyeyi ico ndikishuri kibazo canje kandi aho niho se umugwa wa severe ubabariza cyane abantu we
ego me
kuba washitse niyo nta karoro nkago kuvu uri
muranye ukadafanye
ego me nshinda ijambo mukanya
nabera bakazura burya buhanga ubona bakazura ry'amagufa yose ubona bakakubwira kwa uhanda ari mugahinga umuntu yabahamba akakubwira ko babarondera ibaba mijoro baza kubarondera babaza nabahara abahutu ukabyumva neza biriko biravugwa yuko barondera abahutu usaga umututsi bakaca bamureka ko nawe nyina vuga yuko bamureze kubera bibaje ko ari umututsi perezida wa CDR ahembwa na leta kandi yatumwe n'inama nshingamateka yitwa ko ariwe aduserukira twebwe dufite abantu bahambye hajya ku rubu ni bado mumbye wanje ajyamye harya
yego
hanyuma we ukibonera ubwishi bw'abo bantu bose baje bava mu mpande zose z'igihugu ukavaho utatubwiye izina ry'uwo muntu yatwica ugatabisa wibwira ngo harimwo bose harimwo
ubwo se ubuhinga uyo murwi
aho kwibaza ngo bariko baranywanisha abantu ngiby'ibintu rero bigiye bizosubira gutera induru zimwe izisumba nizabaye mu nyuma
icyo Frederic ubwo umurwi suko umurwi severe woba udafise ubwo buhinga bwo gushaka amazina
uriko urategura iyindi ntambara
ego mereke ubwo
bibyuzuriza ntibinywanisha ahubwo biraryanisha abantu rwose
reka duhe ijambo
babona yuko severe ahubwo iri kivugira uwo nyene yaduhambiye ababyeyi ako karu nako twe tukamaranye imyaka ingahe 50 turindire
ego reka duhe ijambo Emmanuel Nkurunziza nawe nyene agira ico avuze ko vyashikirijwe na bashintahe babiri Jean Luc Irandelera na Richard Butoy duga kwijambo mukanye gatoyi ndabona kanya kihuse cyane gose Emmanuel
n'ibyo kariye gusa ariko nibaza ko mu ndindira ngasoma tubiri cyane dutatu ko nubundi yasomye arasomangiza ngomba mpere kwiconze Imana ikaravuga ngo baraza ngo bene gufata abantu ngo bakavuga ngo nitwereke ngo abanaka ngo bahutse ngo nitwereke ngo icyo yibagira kandi yama yivuguruza siryambe nuko wenye nubwo yavuze ati barashika dufate nk'umuntu bakamusanga ariko arigisha mu ishuri kanaka bati nakaca ngaha bagatora abamugani batore bose icyo atavuga ari naco catumye dushika ngaha dusigaye dutuma bene kutumarira abantu utohoza ukuri nuko baba bari kubahamagara yuko nakana nakaribo batereye mu muhari ubu ariko batatereye ntibabakorako nukubuga leo nasuri kubuga ngu wahiga hutu kwa wahutu amazina na uho bari abaguye mu mpore rudata wanje amazina mbere na mbere kwari guhiga batera muri uburyo ari yagombye kumara batu ico kikiwe abantu bahejeje kuvuga mpereye kuri uyu amazina ntaco
nisanze
bayumvise Frederico nyenubwiwe ariko ugaragaza tabahima ntibahonyora ibwana izindi bya bindi byo kugomba kuba bitastigmatisation mu muri zangingo umunani zahava ziba 10 zo kugena abantu kugira ngo babagiho nyabwo kucanke bajustifiye basigure ntihasubire guhanwa bari koze ibyo ngo gukumira abantu abahima barabeshe ntiyigeze kwa bakumira kugana hano kugira ngo dufashanye kumenya ukuri turafata nk'abatongore b'umwami abazi kahise hari abahima b'abatongore b'umwami nk'abitwa ba musurupu wa sebamba hariho aba poet bivuga amazina bama kukirimba murazo bazibiranditswe aho sindahatero kugira ngo ndabankire yuko baca batuma agatoki kubahima ngo ntibakorane ibina kuko bengo byo cyose sigura ko baca bishwa rubico kumwe nabo bandi batutsi ariko na cyane cyane ikitugoye nuko ukuntu twemeza dusubira mu gico severe ngo yokora mu gico severe ngo itakoze ukamenya ni severe yo kubaho yoshibikirwa kandi yiganje mu bene gushigikira abo bitsenye sindi ko ndashikuza ndabaha karore rutoro tubire mwitangazo twasohoye twaravuze ko ari mu abanywanyi nako abakomiseri bari muri uwo murwi bigeze guhagararira abicanyi uwa mbere ni Deo Hakizimana mu gitabo ciwe yanditse Burundi Runondi arayimanga yukore mu banditse iketi y'itariki 22 uzuko 8/1948 igihare ziri gatangira ubwicengwe integamaranga ugomba kumara abatutsi nubwo hari abavuga ngo bamara abahutu bamara abatutsi je nahaburiye umwarimu wanje w'igifaransa w'umututsi n'agafaransa nkigendera kari we yakanyigishi hanyuma rero kugira ngo umuntu yahagaze ndidadaranje mbwe umuntu yahagaze akavuga yuko abo bantu abashigikiye uno munsi akari baca batuma yuko atohoza uko kuri ivyo vya harimo n'uwo mwaka ivyo bavita confidence cyo cyo nyere cyari kimaze kugira ngo bamukuremo canke yose dere nyine ubwayo bayihagarika bitakutse uwa kabiri renza ko abizi batugwa nari data wani bo muhinga ngo wakarishe na ishoke na ku itariki 2024 z'ukwezi k'umunani muri 2011 ku radio BBC gahoza n'icyango je we nyine ubwanje turiko turavuga ntega maranga yaravuze yuko ari bisanzwe yuko abakwisa mutanga batuye mu buri dahita nibwo no gutwi ngo ni ibisanzwe mbere yanagomye gucapa byo kuvuga ngo nabafodeli bashobora basabasana n'abaparite hutu kandi ko bose bakomo ndinda gatonya kuko mushinga mahe kandi
ndiko ndabamasa
aravuga kabiri ndeka dasigaje kamwe gusa kugira si mfana mukenge kandi amwe yagiye ntimuhaze mu kenga ico rero nayo ndabereka yuko severe twe twasavye tutari umuntu yuko ihagarara muri uko kuntu iri uno munsi igirikira kora birega yo nyene ubwayo na semwe bya hakati kumusura kwemera yuko duserukirwa n'abatwici mbere mwaka uyu muri 2018 kuri radio ya nyene nababwiye chat na ronse cabanywanyi bacu muri Nyarusange igitega aho baboneye yuko abagenye muri severe local donc communal ari bamwe bica abatuzi 53 baciye bigumira mu nzu zatuye kuja kwitwa kukumba ushobora kuja kuvuga ngo banyiciye ko ntohore ico ni ikindi cerekana yuko nubwo bakomeza babwiye bagi iyo severe hari niyo kuyobagiza ibyaha bya FDT nishobora gutaraga ubutungane n'amazi
tubibutse nshuti mwese ka muri kamara tubandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika reka duhe ijambo Gérard Jean-Claude
Allô
Jean-Claude muri he
je ndi munara ya Karusi
unara Karusi duga ku ijambo ikibazo cy'imbere mu kanya gatoya cyane
yego no kuvuga je ikibazo ufise ni iki kuri ubu bwo severe ko abantu ariko bavuga ku bijyanye no kuri kudekuramira ni byiza je nka karorero ndi mu bantu babuze imaho tugiye muri 2022 rero ikibazo je ufise ni iki nuko je amakenga afise abantu benshi bari babuze iki gihe baba bakiriho bashobora guca bahahamuka none umuntu aco ufise Nikiye cyateguwe ko aha mu Burundi iwacu tubona ko umenga na gahingwe kahari abantu ari bose bashaka kuguma nk'abihorahorana sese ubusize zokora ku ico gihe kiri 2022 cyangwa uzageza ku mwaka wa 2016
yego be
ibazo byanje ni
murakoze Jean Claude reka ndabona kandi na kagiye Gérard muri hafi
Oui, Gérard ndi hafi.
Akabazo gatoyi cyane gose munsi y'umunota umwe.
Ego, James Sanze yari nk'intererano.
Ego.
Mu Burundi agoye, jero nk'ubu nk'aho mere nk'igwaruka, turakeneye cyane kumenya kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bijya byabaye bidufashe gutegura ejo, kuko iyo bari ko badusha nkatwe kugaruka yuko atabantu bapfuye kwa cyasivira ahubwo bagikore by'ukuri neza mu muco kugira ngo tubone nyene yuko ikibi cyabaye. Ndemeza ko rero je nkanje mfata yuko nk'umuntu yanka ko icyo gikorwa cya Sevira atari cyiza, kumbure ko ashobora kuba atinya cyangwa atinyira abo yobazi baba baragiye muri icyo gikorwa.
Urakoze Gerard, reka ndabona kanya kagiye duha ijambo Emmanuel Nkunziza akamumotera umurwi.
Murakoze neza. Severe ihari twabivuze biragoye mugomba kutuma kuvuga kwivuguruza, kandi tu iyo tuba twabonye ko twari twihenda twari twivuguruza nta gitsumba, ariko Severe ntishobora kuba irimwo abashigikiye ubwicanyi ya yitwa kwikira toho cyambe ica kazi
mushya na Frederic mushya na nzi urunziza abo mwagiriza ubwicanyi batari ngakwiranye kugira biregure no gusaba ko bireka
sabe yuko yisubira ibikorwa byayo nibihagaritswe ne kwa CV mugabo ntushobora kuribwa n'inzoka uwitwa Kristatu
namwe
basabye yuko kandi none kwa cinda tubivyo turiko turavuga yerekana yuko arabatu
namwe Frederic Nzeyimana mukanye gato cyane gose munsi y'amasogo na 30 mugire akamo mutera umurwi CV
kandi no temu gwa CV no kuworoherinda gutya ikibazo chamavi yakozwe mu Burundi cedehere yahawe kwiga kimwe gusa ikibazo cihonya bwoko cyagiye gisiramwo rikogwa mu Burundi ari 1995 ihonya bwoko y'ubwoko bw'abahutu kuva igihe i Burundi butanguye gutwagwa neza n'abantu baturuka mu miryango y'abahima kuvuga kuva kuri Micombero amukaduka kuri Bagaza amukaduga kuri uyoya
yego
abo batata yo mazina tatatu yabatwahe uburundi
ndabona kanya
tatatu bose bari mu mugwi wisha abantu mu 2022 no kuvuga bari mu bantu bazine
ndabona ibibazo bijanye mu rwi Severe ari ibibazo bihambaye cyane gose abarundi benshi batavuga cyo kimwe nashaka kubashimira cyane gose mushyana he Frederic Nzeyimana nawe mushyana he Emmanuel Nkunziza kukanya mwatoye kugira ngo mugire ico muvuze kubikorwa by'umurwi Severe ekane kibazo cyo kurekurenera hagati y'abarundi. Ndabashimiye cyane gose, ndashimiye n'abanywanyi bose baduteza amatwi bagaterera n'ivyumviro vyabo. Turashimiye engineer tukandi dushimiye na Fatou Karara yigiranije ikiganiro. Tubashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza. Radio Hijwi y'Amerika. Hijwi y'Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abanshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Hijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.